muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye ndabashuhuje mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Abarundi bari mu nkambi z'impunzi za Nyarugusu, Nduta na Mutenderi muri Tanzania ntibemerewe guhinga bimwe na bimwe leta ya Tanzania ivuga ko imirima yabyo ishobora kuba ubwihisho bw'abagizi ba nabi. Bo bakiriye gute iki cyemezo?
Igikoti nacyo twagitera kugira ngo turonke akasombe isambu kugira ngo twongereze amaraso nuko turengarenga nyine kugira tudufashe tuze turahindura mu gihe twumvise ubushaza yuko butuguye nabi.
Ibigori byadufasha cyane kuko nta muntu yavuga ngo agiye kurondera ibyo kwimbura, ariko umuntu yarondera two kurya kugira ngo harare yuko yotaribukiriza k'i Burundi.
Aba ni bamwe mu Barundi b'impunzi bo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangaza ko zirukanye inyeshyamba z'Abarundi za FNL muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ethiopia, Misiri na Sudani bazasubukura ibiganiro ejo kuwa kabiri ku bibazo byo gusangira amazi y'uruzi rwa Nil. Mugume hafi, aya makuru twabateguriye atabacika. Turayabagezaho turi iwacu mu ngo buri wese iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ikaze. Amakuru yo hirya no hino tuyahere muri Tanzania, aho abaturage bazatora umukuru w'igihugu cyabo ejo bundi kuwa gatatu. President John Magufuli nawe ni kandida arashaka manda ya kabiri. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Perezida Magufuli yaragiye mu bice bitandukanye by'igihugu mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu azoba ku munsi wa gatatu. Yarashimagije imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari leta yakoresheje ku rugomero rushasha rw'umuyaga nkuba ku nzira ya gari ya moshi hamwe no gusubira kunagura igisata c'indege zitwara abantu mu gihugu. Yabwiye abari mu ikoraniro ryiwe mu buraruko bw'igihugu mu ndwiheze ko ubuyobozi bwiza butegerezwa gushiraho imigambi iteguye neza. Yatanze ibiharuro vyerekana kugena amafaranga yinjiye mu kigega ca leta yiyongeye hafi inshuro zibiri, avuga ko ivyo vyafashije mu kubaka inzira ya gari ya moshi n'urugomero rw'umuyaga nkuba. Amatora yo ku munsi wa gatatu azohitamwo kandi abazoba bagize inama nshingamateka nshasha. Imigambi yiwe yatumye akundwa n'abanyagihugu batari bake, yamara abari mu itangazamakuru ryigenga n'abanyapolitiki batavuga rumwe nawe bavuga ko batera baturubikwa bikomeye. Leta yiwe irahakana ivyo vyagirizo. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko leta itorohereje na indorerezi z'amatora zabo ibihumbi n'ibihumbi zishaka kubona ko amatora baya atatu nenge. Zito Kabwe ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta ACT wa Zalendo avuga ko izo ndorerezi zitarekuriwe gukurikirana uko amatora azoba ariko aragenda hazobusuma. Yagabishije ko ivyo bishobora gutuma haba uruhagarara. Amenyesha ko atankeka amatora agenze neza abatavuga rumwe na leta bazoyatsinda.
Ethiopia, Misiri na Sudani bazasubukura ibiganiro ejo kuwa kabiri ku bibazo byabo byo gusangira amazi y'uruzi rwa Nil. Fidele Niyongabo arakomeza.
N'amezi agera kuri abiri nyuma y'uko Misiri ivuye muri ibyo biganiro amatati hagati y'ibyo bihugu bitatu ku bijyanye no kuzuza amazi mu rugomero rukomeye rw'umuyaga nkuba rwa Ethiopia, kuruzi Nil ntaratorerwa inyishu urwo rugomero rwatanguye kuzuzwamo amazi mu kwezi kw'indwi. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ayoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu amenyesha ko gusubira kubandanya ibiganiro ku rugomero ku ruzi Nil vyerekana ko Ethiopia, Misiri na Sudani vyishimiye ibiganiro biyobowe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Gusubira kubandanya ibiganiro bibaye iminsi ibiri nyuma y'uko Ethiopia itumye kwa ambasade wa Amerika muri ico gihugu ku bijanye n'ivyivuga ko ari ugukokeza ingwano hagati yayo na Misiri kwerekanywe na Perezida wa Amerika Donald Trump ku vyerekeye urugomero ku ruzi Nil. President Trump yasavye ku munsi wa gatanu yindwi turangije ko ivyo bihugu vyompi vyumvikana ku vyerekeye amatata ari hagati yavyo. Yamara yavuze ko urugomero ku ruzi Nil ruteye ibibazo bikomeye cyane Misiri, ko ico gihugu gishobora gufata ingingo yo kurusambura. Perezida Trump yagirije kandi Ethiopia ko yarenze ku masezerano yahagarikiwe na Amerika mu ntumbero yo gutorera incamatati ku ruzi Nile. Yatangaje ko yategerejwe kugabanya ifasha Ethiopia.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arashima amasezerano yo guhagarika imirwano muri Libya, avuga ko ari intambwe itanga icyizere. Fidele Niyongabo.
Ivyo umushikiranganji Pompeo yabitangaje no musi wa mbere, yavuze ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati y'impande zitana mu mitwe muri Libya ari intambwe yerekana ubutwari bwazo. Yamenyesheje ko abagwanyi bose b'abanyamahanga bari mu gihugu botegerezwa kuba bahavuye mu kiringo c'iminsi 90 hisunzwe ayo masezerano. Pompeo yashitse ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ubuhindi New Delhi, aho yahagaze ubwa mbere mu rugendo arimwo mu karere ka Asia. Yatangaje ko bikenewe cyane ko impande zose zishigikira kugenda neza kw'ibiganiro byahagarikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu i Geneve mu Swisse ku munsi wa gatanu urangiye. Yahayagije ubuyobozi bwa Libya ku mpande zose kuba bwafashe intambwe ikomeye cyane yo guhagarika ingwano. Yongeye kandi ashimagiza uruhara rukomeye ishyirahamwe ONU ryagize mu korohereza ibiganiro hagati y'impande zitana mu mitwe muri Libya. Mike Pompeo yatangaje ko biteguriye gushigikira umugambi wo gushikiriza ubutegetsi urwego rushasha ruzoba rujejwe gutegura amatora rusangi mu gihugu. Amenyesha kandi ko biteguriye igenwa ry'intumwa idasanzwe nshasha ya ONU mu ntumbero yo gufasha utwigoro twayo two gushigikira ugusubiza hamwe kw'abanyalibiya. Asaba abanyalibiya bose kubandanya kubakira ku ntambwe zimaze gushikwako, harimwo amasezerano yo guhagarika ingwano.
Mu gihugu cya Belarusia, abatavuga rumwe na leta basabye rubanda gukora imyigaragambyo mu gihugu cyose. Fidele Nyonga barakomeza.
Rumwe na leta bateye akamo k'iyo myerekano uno musi wa mbere ni mu ntumbero yo gutuma President Alexander Lukashenko ava ku butegetsi inyuma y'amatora yabaye mu kwezi k'umunani bavuga ko yibwe. Svetlana Tikhanovskaya yahiganywe bikomeye na Lukashenko, yahunze igihugu muri iki gihe, yagabishije imyerekano mu gihugu cyose hari zindwi zibiri mu kigoro ko gusubira guha inguvu muhari w'abagira imyerekano. Asaba ko Lukashenko atanga imihoho ahagarika inguvu z'umurengera zikoreshwa n'abajeje umutekano ku bari mu myerekano no kurekura abantu amajana n'amajana bapfunzwe ku mpamvu za politiki ngo canke abanyagihugu bahagarika akazi mu gihugu cyose. Yamara Lukashenko yaranze gutanga imihoho, asigura ko yatsinze amatora n'ibice 80% by'amajwi. No munsi kwa mbere ikinyamakuru cigenga gikorera kuri internet tut cerekanye amasanamu y'abakozi bagararije akazi mu mahinguriro akomeye atari make mu gihugu. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere yavuze ko amahinguriro akomeye mu gihugu yabandanije gukora nk'uko bisanzwe. Ku ruhande rwiwe, Svetlana Tikhanovskaya avuga ko ivyo ari binyoma leta iri kishikiriza.
Intambara yanze guhagarara mu karere ka Nagorno-Karabakh hagati y'ibihugu bya Armenia na Azerbaijani batitaye ku masezerano yo guhagarika imirwano bagiranye mu cyumweru gishize hano i Washington DC. Nayo ni inkuru ya Fidele Niyongabo.
Ibyo bihugu byombi byagirizanije uno munsi kwa mbere ko byarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano aherutse guhagarikirwa na Amerika mu ntara ya Nagorno-Karabakh. Ibyo byatumye impungenge ku byerekeye guhagarika ingwano muri iyo ntara. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo, perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev yatangaje ko ashaka gutorera inyishu intambara muri ako karere hakoreshejwe uburyo bw'igisivile n'ubwa gisirikare. Yasubiye gusaba ko abo mu bwoko bw'abahamenia bava mu ntara ya Nagorno-Karabakh kugira ingwano ihagarare. Perezida wa Armenia Nikol Pashinyan yashize ubutumwa imbere yaho ku rubuga Facebook avuga ko igihugu ciwe kibandanya kubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano. Ingwano yasubiye kwaduka mu ntara ya Nagorno-Karabakh ku itariki 27 y'ukwezi kw'icenda. Abantu amajana n'amajana barishwe. Ibihugu bikomeye byo ku isi ntibishaka ko ingwano yo mu ntara ya Nagorno-Karabakh itandukira karere. Agahengwe ka nyuma kumvikanywe ko ku munsi w'Imana urangiye mu biganiro abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba Armenia na Azerbaijan bagiranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Umunyemari w'umunyarwanda Felicien Kabuga ukurikiranwaho ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 uyu munsi yagejejwe mu ibohero rya Loni Ilahe mu Buholandi. ryatangajwe n'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga rwa TPIR rwari rwarashyiriweho u Rwanda. Itangazo rivuga ko urubanza rwa Kabuga ruzatangira vuba aha. Mu cyumweru gishize uru rwego rwa RONU nibwo rwafashe icyemezo cyo kujyana Kabuga ilahe aho kujya kumuburanishiriza iyarusha muri Tanzania kubera ibibazo by'uburwayi afite. Kabuga yafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa mu kwezi kwa gatanu gushize.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Bamwe mu baturage bo mu ntara ya Kibitoke ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda barashima inama abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bagiranye mu cyumweru gishize. Barasaba ko inama nk'izi zikomeza kugira ngo umubano wongere kugaruka nk'uko wari umeze hagati y'ibihugu byombi mbere y'umwaka w'ibihumbi 2015. Amajwi yabo yakusanijwe n'ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Twumvise imishyikirano yabaye, dutangura kumva akanyamuneza twizeye ko imipaka igomba kugururwa, hama tukongera tukagirana imigenderanire nk'iyo twahora na kuva na mbere. Na cyane cyane nka twebwe twegereye ngaha ku mupaka, tugira ingorane cyane kumva hari aho umunyarwanda we bahagaze hakurya y'uruzi ntavugane n'umurundi, kira twumenga n'amacako biratagira hagarukira. Iyo tukaba twararyohewe twifuza ko bishobotse ibiganiro bikagenda neza. Nuko bavugurura amayira tukongera tukagenderanira, bafise inshuti barahebanye tukongera tukaramukanya nk'uko twahora kera.
Byarangiye cyane kubera nk'ubu turi mu bukene budasanzwe, twari mu tuntu tukaburiyo tudushorera kuzana amafaranga y'agaciro. Nuko abambuka kujya kuramukanya abagenderanira na cyane cyane nk'abatera ibyamwa mu Rwanda, hariho akarusho gusumba ino mu Burundi ku bintu by'ibyamwa, mandere n'indimu n'ibindi. Nuko icyo turyohera cyane rwose dusubiye kuganira imigenderanire tukaza turatembana nk'uko byahora prime.
Cyane naryohewe cyane, nanezerewe rwose kubera u Rwanda n'u Burundi bari kubaratemberanira natwe turunguka cyane. Nk'ubu batari kubaratemberanira twarahombye rwose, reka reka ahubwo ntituzobona kiraciyemo ngo bisubire bigende neza. Bigenze neza ahubwo tuzoshima n'Imana. Turiko zaba abategetsi babiri, ni uko bajamo bakumvikana bigasubira bikagenda neza nk'uko byahora ubwa mbere. Ubu imigenderanire ntabwo imeze neza kubera nyine u Rwanda n'u Burundi turako turagihuriza, tukaba dushaka rero ngo bagihurize ko bisubire nka mbere.
Cyangwa ko nabyumvise byaranezere cyane, maze kumva ambasaderi w'u Rwanda n'u Burundi bicamo bakaganira byaranezere cyane. Ahubwo tugasaba nyine ko boyaga bahuza bikamera nka mbere, tukagira imigenderanire. Ubwa mbere twaragenda mu Rwanda akagira samari turiyo nta kibazo, umunyarwanda akagira samari no mu Burundi nta ngorane. Ahubwo bisubiye kuba nka mbere, twembere twabyishimira cyane cyane hano ku mupaka iwacu. Imigenderanire ikongera kuba nka mbere, twabyishimira cyane rwose. Mpaka icyo duhombana twaba tudandaza cyane tukarangurukaza mu Rwanda bigasohoka neza, ariko ubu urabona aho bugarigwa nkurukaza ntabwo byasubiye gukunda. Ubu turakenye cyane rwose mwe bitavugwa kuko uburyo dukize byose biduhereramo nta n'amahera turonka. Twasaba nkatwe bakatwugurura nkatwe badandaza tukaza tuhiganye, ni ukuntu natwe twoba nk'uko byahora nka mbere.
Twe byatunezereye kubera ubwa mbere u Burundi n'u Rwanda bicumvikana, twarapakira bakire kuva mu Bugombo tukagera mu Bugarama, twaragira inyungu ndiniya cyane. Ariko ubu siko biri, ubu byaramaze kumera nabi, hamwe byo mera nka kera. Twabishimira Imana cyane kandi dukengurutse nk'abantu bimvuka ntaronga mu cyiciro gisanzwe dukorera nga tubonezerwa rwose. Akarusho karimo kenshi kandi kaniniya rwose ngo imigenderanire imeze neza y'ibi bihugu duhana imbere. Kuri twebwe dusanzwe twakumva nk'akarusho karimo, reka n'abandi baba babakure akarusho karahaba kanini bo mu gihe dusanye bigenderanye nemyiza nkaje sanzwe ndumumotare ndumunyonzi araza kampa kazi nkamuka mu rugo nkabandanya ke bwa mbere twaraza ngatwagenda kuri kanga mu natabi bya resepasi hiniki ari karaga muntu werekanye twagenda mu gihugu cy'u Rwanda ukavura nayo mu kire kandi ugenda direct mu rugombo cyangwa mu kwa mu rugombo ugenda mu Rwanda ariko ubusiko bikirira abantu ku bintu byamaze kuba nabi umbaga aho mboni kanini ya gose nukuri abatesa biri mwabigire vuba vunya mbavyoshoboka twoshima imana
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Leta ya Tanzania yabujije abarundi batuye mu nkambi z'impunzi za Nyarugusu, Nduta na Mutenderi gutera ibihingwa bikura biba birebire nk'ibigori, imyumbati n'urutoki. Ivuga ko bishobora kuba ubwihisho bw'abagizi ba nabi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, yatembereye mu nkambi ya Nyarugusu maze adutegurira inkuru ikurikira.
Mukayise impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zamaze merewe kurima ibiterwa bitandukanye mu masambu mato mato yegereye mihana yabo ivyo biterwa byafasha cyane gukabukanya ibiribwa baronswa bamwe mu bahaye ikiganiro igi cy' Amerika aha batubwira ivyo babugijwe
kumbese kwa mvuje gutera ibiharage imyumbati ibigori
yego kwiringa amo muri iyi nkambi bashobora gutera ibiterwa bitandukanye
ibigori tugatera udukoti tugatera n'uturengarenga
izo mpunzi zivuga yuko ivyo biterwa byahora bibafasha cyane cyane mu gukabukanya ubugari n'ubushaza baronswa minsi yose
eka nk'ibigori turabye twabiteranye ne kugira ngo turabe ko tworonke cyo gushira mu ziko kobera tuta ja mugiha kurimayo cyane kuko turonka gahera ko kukigura cyo gikoti nacyo twagitera kugira ngo turonka akasombe isamvu kugira ngo twongereza amaraso nuko turengarenga nyine kugira tudufashe tuze turahindura mu gihe twumvise ubushaza yuko butuguye nabi tukacha duhindura rero ko tubogaboga
ibitego zarufashe cyane kuko nk'inyumbati sintwarima ngo twimbure imyumbati ko nta kimera ariko kandi twaza mu dusombe dusombe tukadufashe kora abana tubogaboga kwadufasha cyane ibigori nabyo nta mwimbo twaronka twimbura tukora ngo turashyira mu bigega cyane turaziganya ariko byadusahiza ku muntu akaronka utwo yose mu gihe atari twese dushyira kuronka amanya kujya kugura ibigori mu isoko byadufasha cyane
ibigori byadufasha cyane kuko nta muntu yavuga ngo agiye kurondera ibyo kwimbura ariko umuntu yarondera two kujya kugira ngo harabe yuko yotaribukiriza k'i Burundi cyanke iyo ntuze iyo myumbati twaronka gasombe cyanke twateye utwo dusogoro tukaza turaka abani n'izinjya baduhanga kuko injya ya misi yose ari gihe usanga yakugamiye mu kanwa tukavanga kugira ngo tujye ko twagarura amapeti
umutekano muke ni kimwe mu mpamvu zitumye abarongozi b'inkambi bashyiraho iyo ngingo yo kubuza impunzi kurima bivugwa yuko abakozi ba nabi yoborohera kunyegeza muri ivyo biterwa
uko bavuga yuko ari umutekano muke kuko mu bihe bihitiye harabaye ibintu by'ubusumasuma ariko tugiye kuraba so kuvuga ngo nubwo busoma bwahabaye hari biso hari bigori bisoya cyanye ibyo bikotikoti ahubwo hari muci sinzi rero yuko mu gihe mumva ari habasoma bazoce bagwira kandi muci ariyo habaye busoma cyane
kumva bavuga yuko ari kumva z'umutekano muke yuko abasoma bavyinyegezamwe
umukuru w'igipolisi cya Tanzania Simon Siro yarakoze urugendo mu nkambi ya Nyarugusu mu rugendo rwiwe yagabishije ko igipolisi kigiye gukora isakwa rinini ry'abagizi ba nabi mu nkambi za Nyarugusu Mutenderi hamwe na Nduta no mu ntara yo yose ya Kigoma yavuze yuko iyo ngingo ifashwe kubera ibitero by'abakozi ba nabi bakoresha inkoho biboneka yuko biriko biriyongera.
Watu wanalalamika sana kuhusu ujambazi. Maelekezo malalamiko wanasema ni hawa wakimbizi.
Abantu baravuga cyane ku bijyanye n'ubusuma bagaca bavuga yuko ari impunzi. Reka ndabasabe cyuti zanje impunzi ndashaka ubugizi bwa nabi. Turasabye muduhe inkuru abo bantu tubakorereko nimba hari impunzi itunze inkoho kibure ikigwanisho cyo cyose inavangaha acagenda agite mu barabara.
Mimi huwa sina mchezo na jambazi.
Mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'iji ya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko cirukanye inyeshyamba z'abarundi za FNL mu biririro byazo muri territoire ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira aratugezaho inkuru irambuye.
Nyuma y'iminsi 50 igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kimaze gitangije urugamba rwo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'abakongomani n'iz'abanyamahanga zikorera muri teritwari ya Mwenga mu ishyamba ry'Itombwe no muri Fizi ndetse no mu misozi miremire ya Uvira. Umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Kapitaine Dudone Kasereka avuga yuko kuva igisirikare cya FARDC gitangiye kurwanya izo nyeshyamba tariki ya 4 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2020 cisha abarwanya 27 nacyo gitakaza abasirikare 3 ndetse gikomerekesha abandi 4. Mu itangazo gisirikare cya FARDC cyaraye gisohoye ijwi rya Amerika rifitiye kopi kivuga yuko mu rugo rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga FNL, Red Tabara na CNRD ndetse n'iy'abakongomani, igisirikare cya Kongo cigaruriye bimwe mu birindiro iyo mitwe yari isanzwe ikoreramo kakivuza Mpegeri no Mwifinda ho muri grupu ya Kigoma ahari hasanzwe hakorera Red Tabara. Muri iri tangazo kandi igisirikare cya Kongo cyemeza yuko kigaruriye ibirindiro bya FNL byari na Maramara na Bombi na Nanjala ho muri sekiteri y'Itongo muri grupu y'abasimukinji premier. Ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukomeza kwemeza ko bwirukanye n'inyeshamba z'abanyarwanda za CNRD na Mayimayi Kijangara mu kibaya cya Rusizi ahitwa Kahungwe, Kanga na Rugezi. Twagerageje kuvugisha umuyobozi wa FNL General Louis Nzabampima bivugwa yuko yahunze yerekeza mu ishyamba rya Nyaburunda na Kashongo, ariko telefoni ngendanwa ntiyakunda. Ariko tuvugishije bamwe mu bagwanyi ba Red Tabara bemeza yuko igisirikare cya FARDC cyageze mu birindiro byabo byari Kivuza Mpegeri. Red Tabara ihunga batagwanye kuko ari nta gahunda bafite yo kugwana n'igisirikare cya Kongo. Igisirikare cya Kongo gitangaje yuko kigaruriye ibyo birindiro mu gihe mu misozi miremire Minembwe kuveje ku cumweru ahitwa bigaragara na byarere na Rugezi hari intambara hagati ya Mayimayi biloze bishambuke na twigwane. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivuye.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 kushiki saha 11 zo kumuhingamo. Ushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya w'ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ya 26 y'ukwezi kwa 10. Mu mateka habayeho ni Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1938 Richard Goldstone, umuzungu uzwi cyane mu mirimo ijyanye n'ubutabera, yavukiye ahitwa Boksburg mu ntara ya Gauteng muri Afurika y'Epfo. Mu mwaka w'1962 Goldstone nibwo yarangije amashuri muri kaminuza ya Vit Witwatersrand. Nyuma y'imyaka mike ayagirwa umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu ntara ya Transvaal. Ubutegetsi bushingiye ku ivanguramoko butangiye gukendera. Goldstone yayubuye akanama kakoraga iperereza ku mvururu zabaye hagati ya Nyakanga umwaka w'1991 kugeza ku matora rusange 1994. Nyuma yaho yagizwe umucamanza mu rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga, kandi asabwa gutegura umushinga w'itegeko kunshinga rishya rya Afurika y'Epfo ryemejwe mu mwaka w'1996. Kuva muri Kanama 94 kugeza muri Nzeri 96 niwe wabaye umugenzacyaha wa mbere w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho Yugoslavia n'u Rwanda. Mu mwaka wa 2009 yasabwe kuyobora intumwa zoherejwe muri Israel gukora iperereza ku bikorwa bicinya uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuva Israel yakwigarurira intara ya Gaza. Abatashakaga ko akuri umurimo bamushyize mu majwi bavuga ko bitamworohera gukora adashyize mu majwi Israel, kandi ko icyegeranyo cyamwitiriwe cyakoresheje ahanini ibiganiro n'abayoboka ibishyaka Hamas. Richard Goldstone azwi cyane mu rwego mpuzamahanga kubera uruhare akomeje kugira mu guteza imbere uburenganzira bwa kiremwa muntu ku isi yose.
Shuti zacu mbashimiye cyane rwose ko mwakurikiye aya makuru. Naha rero ahumurije mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu
banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.